Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndaburamukije, mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu i Washington. Muri kumwe na Fiden Yungabo
na Oriane Itangisha kananje, ndaburamusa, ndabifurije kaze mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba.
Ibyo bivuze ko twe twababyeyi mu miryango yacu twongeye kwibutswa guha abana bacu uburere bwiza, bagire inshuti, batuze gukundana, gukunda umuryango no gukunda igihugu, gukunda umurimo kugira ngo biteze imbere, bumve kandi ko bashobora kugira ubukire batanyuze mu bikorwa bibi.
Ubu ni Madame Mukabalisa Donatira, umuyobozi w'inama nshingamateka mu Rwanda, asaba abanyarwanda kubungabunga amahoro kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro. Igihuhusi Maria kibandanya gusuka imvura nyinshi cyane muri Puerto Rico na Republique Dominicaine, mu gihe icyo gihuhusi kiriko cegereza amazinga ya Turks na Caicos. Ivyo bitangazwa n'ikigo cya Amerika kijejwe gukurikirana ibihuhusi.
Itariki y'amatora mashasha zoba ku itariki yahindutse muri Kenya. Mugume ku radio yanyu turabashikiriza iyo tariki.
Nkosazana Dlamini Zuma yahoze ari umupfasoni wa perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma, yatangaje uno munsi wa kane ko yasubiye kugenwa mu mabanga y'umudepite mu nama nshingamateka.
Kuri uno munsi wa kane, igipolisi cy'Ubuganda cyateye ivyuka bibi bibaba mu maso abantu bari bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza umugambi uheruka gutangazwa wo guhindura ibwirizwa shingiro mu Buganda. Aya makuru hamwe n'aya ndavugwa mu kandi k'ibiyaga binini turabashikiriza, mugume ku radio yanyu.
Tuhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, igihuhusi Maria kibandanya gusuka imvura nyinshi cyane muri Puerto Rico na Republique Dominicaine, mu gihe icyo gihuhusi kiriko cegereza amazinga ya Turks na Caicos. Ivyo bitangazwa n'ikigo cya Amerika kijejwe gukirikirana ibihuhusi. Igihuhusi Maria cyo ku rwego rwa kane carazimanganije umuyaga nkuba ku munsi wa gatatu muri Puerto Rico, gituma haba umwuzurane mu bice bitari bike vy'iryo zinga. Igihuhusi Maria nico gihuhusi gikomeye cyane kibaye muri Puerto Rico, intara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kiringo c'imyaka igera kuri 90. Ivyo nonekaye ntibiramenyekana kubera uburyo bwo guhanahana amakuru ubwageramiwe nico gihuhusi Maria. Abantu barenga 111 bahungiye mu bibanza bitari bike vyari vyategekanijwe kubakira mu bice vyose vy'izinga rya Puerto Rico. Abandi bantu binyegeje mu mazu yabo. Mu bice bimwe bimwe igihuhusi Maria casutse imvura igera kuri santimetero 89 y'amazi, mu gihe imiyaga ikomeye cyane yasenyuye ibiti bitwara insinga z'umuyaga nkuba n'iminara y'amatelefone agenda undunwa n'amabati y'inzu araguruka. Umwuzurano ukomeye cyane wabandanije uno munsi wa kane.
Dukubitse muri Afrika naho, inyuma yaho amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Kenya agateshwa agaciro, sentare ikavuga ko yabayemwo amahinyu. Kuri uno munsi wa kabiri, abategetsi bamenyesha ko amatora mashasha azoba ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10. Ibiro bijeje gutunganya amatora muri Kenya IEBC byasohoye itangazo bivuga biti mu ntumbero yo kugira komisiyo y'amatora yitegure neza itunganywa ry'amatora akurikije ibyo sentare nkuru y'igihugu yasavye, tumenyesheje abanyagihugu n'abegwa yuko amatora mashasha azoba ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'2017. Isubigwamwo ry'amatora ryari ryatangajwe kuzoba ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10, ariko abatavuga rumwe na leta muri Kenya bari basavye ko yokogwa inyuma yaho. Ibwirizwa shingiro rya Kenya ritegekanya ko sentare itegetse ko amatora subigwamwo ategerezwa kuca akogwa mu kiringo c'imisi 60. Iyo misi izorangira ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 10.
Umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Iraq, Haider al-Abadi, yatangaje uno munsi kwa kane ko inteko za leta zatanguye igitero kigenewe gusubira kwigarurira igisagara ca Hawija. Ni kimwe mu bice vya nyuma mu gihugu ca Iraq bikiri mu minwe y'abagwanyi ba leta ya Kiislam. Igisagara cha Hawija kiri ku birometero 240 mu buraruko bw'umurwa mukuru Baghdad, mu burengero bw'igisagara gitunze ibitoro cha Kirkuk. Abagwanyi ba leta ya Kiislam bigaruriye igisagara cha Hawija kuva mu mwaka wa 2014 igihe bafata ibice bitari bike mu buraruko no mu burengero bwa Iraq. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abasivili barenga 100,000 bahunze ako karere mu kiringo c'imyaka itatu irangiye, abagera ku 185 bakiri muri ako karere bashobora kugeramirwa no gutana mitwe kwitezwe mu ndwe ziri imbere. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijeje gutabara bimenyesha ko biriko bikorana n'abategetsi bo mu karere ka Abuja hamwe n'amashyirahamwe y'abagira neza mu ntumbero yo kwitegurira gutabara ibitegera bitera byiyongera by'abantu bahunga.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Buganda rivuga ko umukuru w'igihugu hadakwiye kurenza imyaka 75 y'amavuko akiri ku butegetsi. Perezida Museveni atwaye muri iki gihe afite imyaka 73, ivyo bigasigura ko atemerewe kwitoza mu matora akurikira mu mwaka w'2021 iryo tegeko rigumyeho. Kuri uno munsi wa kane, igipolisi cy'u Buganda cyateye ivyuka biba mu maso abantu bari bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza umugambi uheruka gutangazwa n'abashigikiye ubutegetsi bwa Perezida Museveni wo gufata ingingo iyo ngingo yerekeye imyaka y'amavuko iri mu ibwirizwa shingiro gufuta. Iyo ngingo ifuswe vyoha uburenganzira umukuru w'igihugu asanzwe ari ku butegetsi gutwara igihugu ubuzima bwiwe bwose. Iyo ngingo bitegekanijwe ko ishikirizwa mu nama nshingamateka kuri uyu wa kane, naho hari abatari bake batanguye kuyihagurukira bayiyamiriza. Mu bagwanya iyo ngingo harimwo abayobozi b'amadini, amashyirahamwe yigenga n'amashyirahamwe y'abatavuga rumwe na leta. Igipolisi cy'u Buganda cyari caraye kigabishije yuko atamyerekano ishigikira canke igwanya umukuru w'igihugu yemerewe. Yamara abatavuga rumwe na leta barahiye yuko bazokwiyamiriza ingingo iyo ariyo yose izoza ishigikira iguma ku butegetsi rya Perezida Yoweri Museveni ubuzima bwiwe bwose. Aho ni mu gihe umukuru w'igihugu cya Uganda amaze imyaka irenga 30 ari ku butegetsi.
Tukiri muri Afrika, Nkosazana Dlamini Zuma yahoze ari umufasoni wa Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma yatangaje uno munsi wa kane ko yasubiye kugenwa mu mabanga y'umudepite mu nama nshingamateka. Ivyo bibonwa nk'intambwe ya nyuma mu mugambi wo kuba Perezida wa Afrika y'Epfo mu myaka 2 yimirije. Itangazamakuru muri Afrika y'Epfo ryamenyesheje ko Nkosazana Dlamini Zuma yarahiye uno munsi wa kane mu mabanga y'umudepite aserukira umugambi uri ku butegetsi ANC. Ku butumwa yashyize kuri Twitter yatangaje ko asubiye muri ayo mabanga no kwiyemeza gukomeye kuvyerekeye gufasha gushira mu ngiro ingingo z'umugambwe ANC cyane cyane mu gihe uwo mugambwe uri kugerageza gutuma ubuzima bw'abanyagihugu bwisununura kurushiriza. Nkosazana Dlamini Zuma muri iki gihe afite imyaka 68 abonwa ko ari we mukandida ari imbere y'abandi bakandida bahiganirwa gusubirira Perezida Zuma mu mabanga yo kuyobora umugambwe ANC mu ikoraniro ryo mugambwe rizoba mu kwezi kw'12. Ivyo naho ataragaragaza ku mugaragaro ko azoba umukandida. Perezida Zuma abonwa ko ashira imbere Nkosazana Dlamini Zuma bafitani abana bane imbere y'ikigera cy'umukuru w'umugambwe ANC Cyril Ramaphosa.
Kandi naho kuri uno munsi wa kane umukuru w'igihugu cya Amerika Donald Trump yatangaje ko yahaye ibindi bihano bishasha Korea ya ruguru kubera umugambi wayo wo guhingura nuclear inayo ikabikoreshwa mu bigwanisho ruhonyanganda. Ivyo yabishikirije mu gihe yariko yitegurira kubonana na bagenzi biwe b'ibihugu vya Korea y'Epfo n'Ubuyapani. Ni mu ntumbero yo kwigira hamwe uburyo bagiye guhangana na Korea ya ruguru. Ku ruhande rw'inama nkuru za ONU, Trump yiteguriye kubonana na Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in hamwe n'umushikiranganje mukuru w'Ubuyapani Shinzo Abe mu nama ziherereye na burumwe wese. Inyuma yaho haza guca bonana nabo bakuru b'ibihugu bari hamwe bose. Bimwe mu byo baza kuyaga n'utwigoro bamaze kugira mu ntumbero yo gusaba Perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong-un guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare y'ibigwanisho ruhonyanganda igihugu ciwe kibandanya kugira. Imbere y'inama na mugenzi we Moon, Trump yavuze ati nibaza ko turiko turatera intambwe nziza mu buryo butandukanye kuri iki kibazo.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC programa radio yacu tubashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu@gmail.com. kuri Facebook no kuri Twitter niho turi, adresi yacu ni voa radio yacu. Site yacu ya internet aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Amakuru yo mu karere mu Rwanda. Rwanda gwifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'amahoro. Abayobozi b'u Rwanda bavuga ko igihugu gitekanye muri iki gihe kitarangwamo intambara. Ibindi kuri inkuru turabashikizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi wizihijwe no mu Rwanda ubwo yafunguraga ku mugaragaro ibiganiro ku munsi mpuzamahanga w'amahoro byabereye mu nteko ishinga amategeko. Mukabarisa Donatire, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda, yavuze ko abanyarwanda bazi cyane agaciro k'amahoro kuko hari igihe kinini babayeho batayafite. Uyu muyobozi avuga ko amahoro akwiye kubanza kwigishirizwa mu muryango kuko iyo bitameze neza mu muryango n'igihugu gisubira inyuma mu iterambere. Yagarutse ku bibazo bimaze iminsi bivuga mu muryango nyarwanda aho abashakanye bashyamirana kitana abandi bakiyahura. Agaragaza ko aho hakiri ibibazo.
Wakwibaza ibibazo byinshi ko dufite ubuyobozi bwiza, hari ubushake bwa politike, hakaba harashyizweho politike nziza na gahunda nziza n'amategeko meza. Niki kibura kugira ngo ibibazo bikomeje kugaragara mu miryango biranduke burundu, bityo turinde urubyiruko rwacu turubungabunge kuko ari ubukungu bukomeye bw'igihugu cyacu gukurire mu rukundo. Ibyo bivuze ko twe nk'ababyeyi mu miryango yacu twongeye kwibutswa guha abana bacu uburere bwiza, tubagire inshuti, tubatoze gukundana, gukunda umuryango no gukunda igihugu, gukunda umurimo kugira ngo biteze imbere, bumve kandi ko bashobora kugira ubukire batanyuze mu bikorwa bibi. Nibwo tuzaba duteganyirije igihugu cyacu ejo heza cyane.
Nubwo mu Rwanda hatagaragara intambara ndetse nta n'ibindi bikorwa bivutsa abantu ubuzima bihari, hari abemeza ko imibereho mibi bamwe mu banyarwanda babayeho biri mu bikurura amahoro make.
None se ko ikindi kitubabaje no kuri banki no kubona amafaranga ya banki ntabwo dupfa kuyabona. Ibi bavuga ngo PDF ngo abadamu nafungujemo kera ngira nte ntabwo upfa kubona amafaranga. Iterambere riri ku bantu bamwe n'ukuri, ahantu hose abantu ntibaresha, ariko si iterambere riri kuri bamwe.
Nyine inzara iratwica tukabura icyo kurya, abana bagasonza tukabura isabune, umwana akabura irange yo kuba yakwambara, tukavuga sema tweka tugende nibashake badufata.
Ni inzara kusobu twabwiri
twakoreraga mu muhanda nyine kubona icyo guha umwana ni ibibazo.
Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ari nabo bateguye uyu munsi bwana Fidel Ndayisaba asanga kuba nta ntambara iri mu gihugu bidasobanuye ko abatuye icyo gihugu bose bafite amahoro, ko hari ubundi buryo amahoro agaragaramo.
Haba amahoro ahantu hari intambara, hari imidugararo aho nta mahoro bahari, ariko birenze aho ngaho hakazamo igisobanuro cy'amahoro mu buryo bugari no kugira amahoro mu mutima, kumva utekanye kuko ufite iby'ibanze byo kubaho neza nta ukubangamira, ariko nta nibibazo bindi bikuziga bikubuza kumva unezerewe ufite amahoro n'amahoro mu mutima. Kumva amahoro bikwiriye kumvikana ko birenze igisobanuro cyo kuba nta ntambara nta midugararo, ahubwo tukabibona mu buryo bwagutse.
Uyu mwaka insanganyamatsiko y'umunsi mpuzamahanga w'amahoro iragira iti guharanira amahoro, agaciro n'igitinyiro kuri bose. U Rwanda narwo rwahisemo insanganyamatsiko igira iti twese hamwe duharanira amahoro, twimakaza indangagaciro z'ubwubahane n'agaciro ka muntu mu muryango. Umunsi mpuzamahanga w'amahoro washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1981 kugira ngo abatuye isi bafate umwanya wo kuzirikana ku kamaro k'amahoro, kuganira ku mahoro, ndetse n'abari mu ntambara uwo munsi bahagarika intambara barebe niba aho gahenge katabaviramo guhagarika imirwano burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Rakoze cyane Asumta Kaboyi. Tukiri mu Rwanda, sentare nkuru ya Nyarugenge mu gisagara cya Kigali yaburanishije urubanza rw'abanywanyi b'umugambwe FDU Inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ukaba kandi utemerewe gukorera mu Rwanda. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagira ubusara bidushikiriza.
Abaregwa bose uko ari 9 bongeye kugaragara mu rukiko barinzwe bikomeye kandi bunganiwe baburana ku byaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira na ubutegetsi bw'u Rwanda. Abanyamategeko nibo bafashe umwanya kuruta mu rubanza. Umucamanza yasubiye kuri bwana Boniface Twagirimana, vice president wa mbere wa FDU Inkingi, ndetse na Gasenga Yire, umubitsi w'ishyaka, ababaza ku mikoreshereze y'amafaranga bakira muri FDU Inkingi. Visi Perezida wa mbere yasobanuye ko muri make Gasenga Yire nubwo ari umubitsi atabikoze mu gihe kirekire kuko ari mushya kubera ko yakunze gufungwa zirishyaka. Yavuze ko muri rusange Gasenga Yire amenye amafaranga asohotse yita kuri Madame Victoire Ingabire, Perezida w'ishyaka FDA inkingi uri mu buroko. Yavuze ko ibisigaye byose birimo ubukangurambaga ari bubishinzwe. Maitre Antoinette Mukamusoni yabwiye umucamanza ko abo yunganira ari abanyapolitiki abarwanashyaka ba FDA inkingi babyemera bidashidikanywaho. Yavuze ko FDA yari ishyaka ritaremerwa mu Rwanda ritari umutwe w'iterabwoba nk'uko bamwe babyumva. Agira ati rigomba gushaka abarwanashyaka ni nayo mpamvu Leta ishishikariza aba FDR gutahuka bagasubizwa mu buzima busanzwe, abari abajenerali byaba ngombwa bagakomeza aribo. Yisunze ingingo z'amategeko Maitre Mukamusoni yavuze ko bibujijwe gukorera uregwa ibibazo umubiri hagamijwe kumukuramo amakuru. Yavuze ko abaregwa bakorewe iyicarubozo kugira ngo babashe kuvuga kandi ko ubuhamya bwabo nk'umunyamategeko nta gaciro buha. Ni mu gihe kuri uyu wa gatatu bagera bwa mbere mu rukiko bamwe mu baregwa bumvikanye bavuga ko kuva batabwa muri yombi bamara amasaha 24 kuri 24 mu mapingo bataza aho bafungiwe. Nka Bwana Papias Ndayishimye ushinja twagira Yezu kumukangurira kujya mu mutwe w'ingabo muri Congo, yavuze ko agitabwa muri yombi yasabwe gutanga amakuru neza yakanga agacibwa umutwe. Uwitwa Janvier twagira Yezu nawe ubushinjacyaha buvuga ko yamenye amakuru ko hari umugambi uri gucurwa wo kugira nawe ubutegetsi ari inumira. Uregwa akavuga ko yaragishakisha amakuru kugira ngo azabashe kuyatanga yuzuye. Kuri Maitre Mukamusoni uyu yaje muri FDA nkamaneko ntiyari umurwanashyaka waryo. Kubivuga ko bamaze kwambuka muri Congo bigizwemo uruhare n'abaregwa barimo Vice Perezida wa mbere, uyu munyamategeko yavuze ko kuva badahari ngo babyivugire ubushinjacyaha bukagaragaza ibyemezo ko bambutse gusa bidahagije. Ati n'uyu munsi hari abandi bambutse bajya muri Congo ni benshi bajya kwishakira imibereho. Asaba ko ubushinjacyaha bwatanga mandazi bafata bakaza bakabahata ibibazo. Ku kijyanye n'ibirango bya FDA ubushinjacyaha buvuga ko byabonetse aho Bwana Twagirimana yabaga, Maitre Mukamusoni yavuze ko nta byinshi yagombye kuba bivugaho. Ataba abanyamakuru bari muri iki cyumba mwabemereye kwinjira kuko bafite ibibaranga, batabifite mwabasohora, rero ibirango by'ishyaka si ikibazo. Ku mafaranga baregwa bivugwa ko bakira turuka hanze nk'inkunga, ubunganira agira ati niba Leta idashaka inkunga ku mashyaka n'ishyiraho ingengo y'imari, nibajya gushaka abayoboke bamenyere buri kimwe ntizongera kugongana nabo. Yavuze ko Perezida w'ishyaka Victoire Ingabire ufunzwe ari umuntu uzwi ufite inshuti n'umuryango hanze y'u Rwanda. Ati ntabwo abagabo bafite abagore n'abana bakurikiye FDA nta kizabamarira, barahembwa. Yikomye ubushinjacyaha gufata umutwe wa FDA uzwi kurwanya Leta y'u Rwanda bugashaka kuwomeka ku ishyaka FDA ku mpamvu za politiki bugamije kugira ngo FDA ritazandikwa mu mategeko. Ubushinjacyaha bwasubiranye ijambo buvuga ko mu magambo yabwo kuvuga byoroshye ariko byagombye gutangirwa ibimenyetso, bwatsembye ko nta wigeze akorerwa iyicarubozo mu bafunzwe. Bwavuze ko butareza abarwanashyaka ba FDA kubera kuba mu ishyaka ritemewe mu Rwanda, ahubwo ko kubwa FDA babihinduye icyo yise amarembo yo gukora ibyaha. Bwasabiye abari gukora icyenda kuba bafunzwe by'agateganyo mu minsi 30 kugira ngo iperereza rikomeze neza. Bwavuze ko hari Major Faustin Ntirikinuba mu Bufaransa uhuza iri tsinda ku rwego mpuzamahanga ko kubareka byatuma hari abandi badafatwa. Maitre Mukamusoni yahise abwikoma ko ubwabwo buri kwica iryo perereza buvuga buri gukora, nta mpamvu n'imwe asanga abo yunganira baba bafunzwe. Vice Perezida wa mbere wa FDA Twagirimana yasabye urukiko kuzita ku mpamvu avuga ko mu itumanaho bakunze gukoresha amarenga atari uko bagamije gukora ibyaha nk'uko byumviswe mu muhezo mu biganiro bagirana ku matelefone. Ati tumaze gupfusha benshi mu barwanashyaka bacu bamaze kuburirwa irengero, nabo ni benshi, niyo mpamvu dukoresha imvugo zimije. Maitre Gatera Gashaba yibukije umucamanza ko na Perezida w'ishyaka FDA inkingi Madame Victoire Ingabire ufunzwe mu gihano cy'imyaka 15 mu byo aregwa ku ikubitiro harimo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi. Yavuze ko ibisobanuro byaturukaga ku bushinjacyaha bisa n'ibiriho ubu kandi ko urukiko rwabimugizeho umwere. Asaba ko n'umucamanza yagira abera baregwa bagasubira mu buzima busanzwe. Gashaba yasabye umucamanza kuzahamagaza mu rukiko umugenzacyaha AIP Jean Bosco Gakwaya kuko ngo yabeshye ko yafunze byubahirije amategeko y'ubuyunganira. Umucamanza yasabye kuzatanga ikirego bundi bushya kandi Gashabana yabyemeye, aravuga ko atabikoze byazagira ingaruka zikomeye ku rubanza rwose. Hongeye kuzamuka ikibazo cyo kuba baregwa bamara amasaha 24 kuri 24 mu mapingu, maze umucamanza yongera gutegeka ko nta mpamvu yo kuba abantu bajya babarara baboshye. Umwanzuro w'umucamanza kukurekura cyangwa gukomeza gufunga by'agateganya barego uzamenyekana ku itariki ya 26 z'uku kwezi. Akabayiru ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Bamwe mu bari abarwanyi ba FDL na CNRD yayiyongoye ko batahutse kuri wa kane bavuye mu mashamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Muri bo harimo n'abana batarashikana imyaka 18 bari abasirikare. Babwije Ijwi rya Amerika ko umuhungu wese akwije imyaka 15 aca yinjizwa mu gisirikare aba abishaka canke atabishaka. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana adufitiye idonido kuri iyi nkuru.
Icyizere twe dufite twari benshi, ariko none twicamo kabiri dutangira kurwana intambara no ibi yacu. Kwebwe nabo twabanaga niyo ntambara rikomeye, ubwo mbe ukubona nta cyerekezo ntacyo umuntu afata inzira ibyoroshye
n'abasirikari 9 baturutse mu mitwe ya FDLR ifokiyoborwa na General Mudacumura na CNR dubwiyunge yoborwa na General Rumbago nkuko babitandukanyije nabo babivuga baravuga ko nyuma yo kwicama ibice bahindutse abanzi igica ku buryo biri mu byatumye bahitamo gutoroka bagataha aba bahoze ari abarwanyi batahukanye n'abasivile 19 barimo abagabo babiri abagore 6 n'abana 11 ariko baba basivile n'abahoze ari abasirikare bose bahuriza ku mibereho mibi bari babayemo aba basirikare bavuga ko abayobozi babo bakuru babaremaga gatima ku gihe cyo gutaha kiri hafi kandi ko badakwiye kwemera gutaha bamanitse amaboko
ntego bavugaga tubaravugaga ngo bazarwana bagere muno ariko nyine nawe wareba akano pembo nange batapfa kuhagera
intego twitwaye dufite biturukanye na ideoloji baduhaga batubwiye ko tuzafata u Rwanda ku bwisasa
ninde wabibabwiraga
ewe ni uwo mukuru nani Mudacumura
mwaramubonaga
ngope
nabanaga nawe
habagiye kigeze agakoresha kozuremo ari buri musodore sakaza noneho akaduhaza mitingi gatubwira ko tugomba guhagarara kigo tugomba gufata u Rwanda ku bwisasa tutagomba kurwinjira mu dushize intwaro hejuru
we ni abakuru bo bahitubwira ngo ibintu biri gucemo ngo tuzatatu tubone imikorere abatwari bafite tukabona nta kigenda mbere
aba bahisemo gutaha bavuga ko babagaho ku bufindo kuko buri wese yimenyaga nubwo babaga bakorera hamwe bamwe bakoraga imirimo y'ubucuruzi no gutwika amakara abandi bakabeshwaho no kwiba no gusahura utwa rubanda ibyo babonye bakabigemurira abayobozi babo bakuru
tukiba ibintu nk'ibyo nyine mu buzima bwo kwiyaranje kwebwe twajyaga gufunga abantu bitewe no kugira tubone uko tunywera abakuru baba bataduhaye tukajya mu mavuta kurangura amavuta tukajya turagurisha tukabona ayo kunywera n'ayo kutubesha
mu by'ukuri nta mutekano kuko igihe tumazeyo ni kinini ariko nta kintu cy'iterambere kugeza tugeraho guhora twirukanka gusa
kabagaho mu buzima bisi bukomeye ngo twabaga twari ducumbitse mu butu baho wabonye ibintu turimo nta kamaro bifite umuntu akarwaza abana akamuntu akabura naho yabavuriza
bavuga ko n'imyambaro ya gisirikare buri wese yayishakira gutayibonye akambara ibisanzwe bavuga ko uretse guhora FDLR reba na ingwe na CNRD babaga banafite abandi banzi barimo Mayimayi Raia Mutombo Kinyatura n'iyindi mitwe bahoraga bakozanyaho ko bukeye nuko bwije kuba nabo bahungu uzuza imyaka 15 uhita winjira igisirikare wabo bishaka cyangwa utabishaka aba ni bamwe muri bo twaganiriye umwe afite imyaka 16 yaramaze mu myaka 2 undi ufite 25 yaramaze imyaka 10 mu gisirikare
iriya twese bazaga kudufata ngo tujyemo
gafata n'abana batoya
bose bahera ruhande guturuka ku myaka 15 nubwo utabagufata
imyaka 16 kuzabura ubwo kugenda ukabusirikare imyaka nari igezemo yari iyo kuba nakomeza amasomo ahubwo aho kuyakomeza bituma nkijyamo bituma ntajya ku mashuri y'ubwenge
kuva ku itariki 16 kugeza kuri 15 z'uku kwezi mu Rwanda habereye inama yahuzaga by'umwihariko abayobozi b'inzego z'ubutasi za gisirikare mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba yigiraga hamwe ingamba zo guhangana no guhashya imitwe y'abarwanyi muri iyo nama umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Jack Musemakweri yakomoje ku mitwe ya FDLR na CNRD.
The region continues to suffer.
Aka karere gakomeje kwibasirwa n'ibitero by'iterabwoba ry'imitwe nka Al-Shabaab n'imitwe yitwaje intwaro harimo nka FDLR, CNRD, ADF n'iyindi. Ndagira ngo nshimangire ku buryo umutekano w'akarere uhagaze bidusaba guhuza imbaraga. Nta gihugu na kimwe muri aka karere kitakwibasirwa n'ibitero by'iyi mitwe. Aba batahutse bavuga ko kuba abasirikare bato batemererwa kumva amakuru ku maradiyo biri mu bituma benshi bahera mu mashyamba kuko bategetse bakuru babwira yuko basubiye mu Rwanda bakwicwa
ntago bemeraga ko umusoda muto yakumva amakuru kuko baga bagufasha uri kumva amakuru ku radio bakomerera nabi cyane
komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ivuga ko kuva ikigo cya Mutobo cyakira abahoze ari abarwanyi cyashingwa hamaze gutahoka abagera ku 9,202 bahoze muri FDLR gusa mu gihe bose hamwe bamaze kugera ku 11,194 habariwemo n'abatahutse kuri uyu wa kane Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya mu Buganda naho igipolisi cy'u Buganda cyahanganye n'abari mu myerekano yo kwiyamiriza ihinduka gibwirizwa shingiro yo kuraho ingingo yerekeye imyaka mukuru w'igihugu Murantunga yonkuru turayigaruka ko mukanye kari imbere ahandi naho mu Burundi kubiyaga nka byose biri mu ntara ya Kirundo abanyagihugu baracyarimamwo baracyarimira murantunga mu gice cy'imetero 50 zategerezwa gusigazwa kugira ibiyaga bikingirwe. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinzira bidushikiriza.
Kuvaho isi ndimwa itangurira avuye aho kiyaga guhinda gishikana amazi yacu, haraboneka ubusize butari buke ku mucamo ku kiyaga coho hani nkuko. Iruhande y'ubusize haraboneka n'imirima myinshi y'ibitunguru n'inyanya. Mu gihe itegeko rya leta risaba abanyagihugu gusigaza imetero 50 uvuye ku kiyaga, aba banyagihugu twasanze ku kivi muri zo metero 50 baratubwira igituma batihutira kuvayo ni ku nkengera za coho.
Bisanzwe ngaha kuruzi niho hadutunze naho bamukuzuba ryo mukwindwe nkajya irima jaheze umuntu araza kahatera uduharage kubera bari hafi umuntu agaheza akavomera tubona leta twe ataho twowe iri kira tujyana ntabwo namba bashaka ko dushira
muri kirundo inzara ya mayateye umuntu agatungwa no n'izimetero 50 yene zo kugisenye kuko haruguru ntanaga harajika haba umuntu agatora hano nyene aba yasize n'umwabo ashaka n'ukuri bo tworohereza bahadutware kubera yuko ino muri kirundo twatadushira.
Bifuza ko butangishwa itagisi ariko bakaguma bakorera muri ico kibanza
habatagira mu mwonga ngo bagire no mukigwa aho barima. Nasaba yuko mwodushikira imbere mukadusabira yuko ushika kuruzi izo metero 50 nimba kari za leta umuntu akazofuma zarazisorera nka kurya basorera mu kigwa
nkatwe tutajyana kwa Nyagisenyi nyene tujya tugasaba utuboga baturimye ku Gisenyi bakari mu tunyanya tugasaba bakaduha cyangwa tugaca gasara ku Gisenyi nyene tukaraturiye ko mwodushikira imbere tukatuma bagatuma batsa barahasorera nkuko basorera mu kigo kuko benshi no bantu aho nikora ni benshi batunzwe no ku Gisenyi.
Ku kiyaga Rweruho biboneka ko iryo tegeko ryubahirijwe. Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo ati vyatwaye uburyo bwinshi.
Iki kiyaga kwera kugira ngo koko gikingirwe nk'uko vyatwaye uburyo bwinshi cyane. Imigambi yose irakenerwa ko abantu bayifata mu mugongo barabahemereje rero gushikaho bagaragereza bagaheba izo metero 50 ariko rero inyuma yaho haci haba kubafasha gushyiraho ingingo mperekeza zituma bagira kandi kunguko inyuma yaho bahebeye izo metero 50.
Ako kunguko abanyagihugu baharonkeye nuko abahora barima mu metero 50 bahawe amapompo aduza amazi bigatuma bashobora kurimira haruguru yazo. Barigijwe kandi n'ubworozi bw'inzuki nkuko vyemezwa n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo. Yamara bose ntibishimira uko bafashijwe
kugwera hajya kunkanda kanda yugure noho bama barima bakarima mu bwayisi bakarima n'ibijumbu muri ivyo bikashobora kudufasha muri cyagiye kizuba ryatse kabisa hamwe n'umuntu no kugira ngo asohoke biba ikindi kibazo mugabo ashitse ku rufunzo akaronka rasiyo n'abana bakarema ubu rero barimo baradukuyemo. Ibi vy'amashyira hamwe tubona ni nk'ibintu tubona yuko bakoze mugabo ntabwo bishemeye cyane kubera yuko muco giye kugira ngo bakore bafashe nk'umuntu afise nka 200 z'umwonga mu bukika gucya ni kuvuga ngo amafaranga bamuha twabo dufaranga duherera no mu rugendo gusa.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo arasigura ico iyo myidogo ivako.
Imyidogo razi umuntu akukuye ku gatongo imyidogo ntiyobura ariko ivyiza biri nyuma kurabona iki kiyaga ubugisigaye kimbuka neza amafi ayo rero azoshobora gufasha aba bantu kuronka udufaranga eka nabo nyene bafungure neza bakoresheje iyo mwimbu bakura muri iki kiyaga Rweru.
Daniel Macumi avuga ko hari imigambi itanguye gushigikira ibikorwa byo gukingira ibindi biyaga. Hagataho uwo mutware avuga ko abanyagihugu batarashikirwa n'ingingo mperekeza bakibandanya gusatira ibiyaga. Macumi amenyesha ko abafashwe bahanwa mu ntumbero yo kubahiriza itegeko risanzwe rihari. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Shoti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuari Maskarara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro. Amakuru nashikirijwe na Fide Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubipfuriza umugoroba mwiza.